Iyi mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije nshuti turi kumwe kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky baremeye kubonana umwe wese ukwiwe n'umugwi w'abategetsi b'ibihugu bitandatu vyo mu karere ka Afrika kugira baganire umugambi ushobora guhagarika ingwano muri Ukraine. Vyatangajwe ku munsi wa kabiri w'indwi na Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Perezida Ramaphosa yatangaje ko yavuganye ku telefone na Perezida Putin na Perezida Zelensky umwe wese ukwiwe mu mpera z'indwi irangiye. Bakaba bemeye kwakira abo bategetsi baserukira ibihugu bitandatu vya muri Afrika bazoba bagiye gushikiriza umugambi w'amahoro ushobora guhagarika ingwano muri Ukraine. Ramaphosa yavuze ko ivyo baganiye ari utwigoro two gutorera inyishu iciye mu mahoro ingwano iriko yiha inkumbi muri Ukraine. Abategetsi b'ibihugu vya Zambia, Senegal, Congo Brazzaville, Uganda na Misiri bazoba bari muri uwo mugwi w'abategetsi bo muri Afrika bazoba bagiye mu Burusiya na Ukraine bari kumwe na Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Perezida Ramaphosa yatangaje ko Perezida Putin na Zelensky babahaye uburenganzira bwo kwitegurira urwo rugendo. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov no munsi kwa kane yatangaje ko abo bategetsi bazogendera ivyo bihugu mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu canke mu ntango z'ukwezi kw'indwi. Hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yatangaje ko igihugu ciwe cifuza kumviriza intererano ya Afrika. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres yaciriwe ku mayange kuvyereke urwo rugendo akaba yakiye neza uwo mugambi. Ubushinwa nico kindi gihugu kiriko kigerageza guhuza mu biganiro vy'amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ubushinwa bwashikirije umugambi w'amahoro mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Intumwa y'Ubushinwa ikaba iriko igendera Uburusiya na Ukraine muri iyi ndwi yabonanye n'abategetsi ba Ukraine ejo kuwa gatatu. Mu kiganiro muri Isanga turavuga ku twigoro tw'ibihugu biriko bigerageza guhuza impande zitana mu mitwe mu ngwano muri Ukraine, cyane cyane umugambi w'amahoro w'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika. Twatumiye Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye politike n'imigenderanire y'ibihugu kuri kaminuza y'u Burundi, akaba ari Bujumbura. Mutumire, ndabaramukije.
Yambu neza Fidel.
Uwo mugambi w'amahoro w'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika ntituramenya neza ibiri muri wo. Umugambi uzogeragaza gufasha gutorera inyishu ikibazo cy'ingwano yo muri Ukraine hagati y'Urusiya na Ukraine. Naho tutaramenya neza ibiri muri uwo mugambi mwe mubona gute muvuga kwi?
Uwo mugambi nibaza yuko uje hageze kuko benshi bari batanguye kwibaza ati mbega none ibihugu bya Afrika bihagaze he muri izi ngorane ziri hagati y'Urusiya na Ukraine. Kuko igihe cy'amatora yaba mu rurya mu muryango w'ibihugu byikukiye ariwo bita ONU, twabonye ko ibihugu byo muri Afurika bisa n'ibyafashe intumbero yo kutagira icyo bivuze kinini kuri rya ngorane. Ntibigomba gufata inzira tuvuge yo kuvuga yuko Uburusiya bwakoze nabi mu gutera Ukraine cyangwa ko bashigikiye Ukraine cyangwa bashigikiye Uburusiya. Uravye kiretse ibihugu bimwe urabona yuko Afurika yagerageje kutagira ihagaze. Abantu rero bakibaza ati Afurika yari ikwiye nayo kwerekana aho ihagaze muri ibi bintu. none ubu kubona na mapoza ya yafashe iyo ngingo yo kugira ngo ajane n'abandi bategetsi bo muri Afrika kugira ngo ahuze ibyo bihugu ni nzira nziza cyane. Naho umengo ni cyumviro cyaje cyane cyane kubera ko Afrika y'epfo ibihugu bimwe bimwe cyane cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze yuko ishigikiye cyane Uburusiya, ariko umukuru w'igihugu agomba kwerekana yuko badashigikiye Uburusiya ahubwo bakeneye yuko haba amahoro. Nibaza ko nico cyiyumvira icyumviro gikomeye cyane cyatumye uwo mugambi ufatwa.
Naho hariho inkuru yasohotse ejo mu kinyamakuru Jeune Afrique ivuga ko uwo yafashe ico cyimviro ubwa mbere ari umugwizatunga mu France yitwa Jean-Yves Olivier, akaba azwi ngo kuba afise ishyirahamwe Fondation Brazzaville. Iryo shyirahamwe rikaba ryashinzwe mu mwaka w'2015. Kuba ico cyumviro coba cavuye kubwi iyi nkuru yo muri mu kinyamakuru Jeune Afrique kuri uwo mugwizatunga w'u Fransa, nta kintu byoba bigize bikuye ko akantu n'icyizere ko ari cyumviro c'abanyafrika kubwanyu.
Urumva ni inkuru yatanzwe, ariko burya inkuru zitangwa mu ngwano kenshi usanga ari inkuru zo kugerageza gufata umuntu yogerageza gufata atemera cyane rwose. Naho nabyo byoshoboka kuko turazi yuko abagwizatunga kenshi baba bafise ubucuti cyane n'abantu batwara, ariko nibaza ko igikomeye cyane nico cyiyumviro, nico cyiyumviro cyo kurondera inzira yo kugarukana amahoro. Naho yoba ari uwo mugwizatunga w'Umufaransa yoba yaciye tuvuge ku gihugu ari nka Congo, biraboneka ibyo ari byo byose yuko umukuru wa Afrika y'Epfo nawe yari akeneye kwereka amakungu cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishigikiye cyane Ukraine yuko adashigikiye Uburusiya, kuko Afrika y'Epfo yarababaje cyane n'amakuru yavuzwe avuye kuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Pretoria yuko bafashishije ibigwanisha Barusiya. Urumva bashobora kuba bahuriye kuri icyo cyumviro ari benshi, ariko nibaza ko igikomeye ari icyo cyumviro.
Murakoze, tuza ku mirongo ya telefone dufite Leon Tare, uratwumva? Leon Tare, uratwumva? Halo Leon.
Halo.
Uri he? Halo Leon Tare, uratwumva?
Halo.
Uratwumva?
Ndabumva bu ego.
Uhamagaye uri he?
Halo.
Halo halo. Uhamagaye uri he?
Namagaye ni ngai kare ni muri Congo.
Ufise icyumviro ushikiriza cyangwa ikibazo ubaza umutumire?
Cyari icyumviro kujyanye no mugambi wo muri Nigeria, bakire no burutse yakwa abakuru bo mu mareta ya Afrika kuco bagiye gukora kubijyanye na Ukraine n'Uburusi.
Mugishikirize.
Ego nshikiri intererano yanjye.
Tanga iyo ntererano.
Intererano yanjye mbona aye muri Ukraine kuri aye Uburusiya bwagabye ibitero butambure ibikorwa remezo by'igihugu bidasize inyuma ubuzima bw'abanyagihugu ba Ukraine. Nabona ko abaserukiye amaleta ya Afrika ko ahubwo bofasha mu nzira y'ugushyikiriza ibyiyumviro narijya ubu isi ageze icyari yo kuva mu bahabwa yo kubaka ukaraba ukuntu abanyagihugu babaho amahoro mu iterambere, ibyiyumviro nabyo byo gutambura no kunyuranya ubuzima bw'abenegihugu bakabihagarika bukarabyo bagatandukanya bagashyira hamwe maze ubuzima bw'abenegihugu n'ibikorwa remezo by'igihugu bikabandanya bibaho.
Murakoze, turabashimiye. Yari murakoze, turabashimiye. Yari Leon Tare mutumire Pascal icyo cyumviro cya Leon mukivuga kwiga.
n'icyimviro cyiza cyane. Ndibaza yuko abategetsi nabo barinze bahaguruka bakagenda muri ibyo bihugu bibiri, muri Ukraine no mu Rusiya, ko mu byiyumviro bikomeye cyane biza bibajyanye ari ibyo kugarukana amahoro. Uko vuka bivuze, isi ikibabaje cyane si ukwerekana ingufu za gisirikare, ikibabaje ni ingorane zijanye no kubaho, zijanye n'amagara y'abantu, zijanye n'ibintu byo kwiga mu mashure, bijanye n'ibintu byo kubura akazi, ingorane z'inzara, ingorane z'ubuzuba, ibihe byahindutse ku isi. Izo ngorane ziriho mu buryo bw'ububanyi n'ubutunzi nizo ngorane zibabajisha cyane. Ubu ndibaza ko abantu benshi ku isi aricyo kibaraje ishinga batakiri cyane cyane mu bintu bijanye no gukomeza intambara, babona ahubwo ko abantu bo ku isi boje hamwe kugira batorere inyishu izo ngorane zigoye isi kurusha ibintu byo gusumiranira kugira bamwe biganze ku bandi.
Kuba abo bategetsi b'ibyo bihugu bitandatu, ibyo bihugu bitandatu ni Zambia, Senegal, Congo Brazzaville, Uganda, Misiri na Afrika y'Epfo, mubona baserukira impande zose za Afrika mu gihe bazaba bagiye gushikiriza uwo mugambi w'amahoro.
Kuvuga ko baserukiye impande zose nibaza yuko ntibyoshoboka, si ibintu byoroshye cyane. Kuko muri iki kibazo turabona yuko Abanyafurika bafashe, hariho bamwe batora bagaha. Halo,
ndabumva, mubandanye.
Ego, nibaza ko atari ikintu cyokoroha, kuko hariho bamwe bagira batagira aho bahagaze, abandi ntibatore, abandi ukabona ko bafise aho bashigikiye. Biragoye, ariko urabye cyane cyane ibihugu bisanzwe, kuko ni ibihugu bifise ijambo muri Afrika. Turabye nk'igihugu Afrika y'Epfo ni igihugu gikomeye, ni igihugu kiri muri bya bihugu biriko biratera imbere ku isi, cyo kimwe n'Ubushinwa, Brazil, n'ibindi bihugu biriko biratera imbere biriko birasa n'ibisimbura ibindi bihugu byari bikomeye ku isi. Aho urabye nka Senegal ni igihugu itwagwa n'umuntu atwara ubu ujya muryango w'Abanyafurika, Africaine. Kandi Senegal ni igihugu gikomeye cyane cyane muri kijya gice cya Afurika y'Uburengerazuba. Misiri nacyo ni igihugu gikomeye cyane muri Afurika yo hejuru ijya irimo Abarabu. Uganda murazi ko ari igihugu nacyo muri iki gice cyacu cyane cyane ari igihugu bitumwa ko mu kugerageza gutatura amatati, kandi gifisemo uburambe butari buto. Congo ni igihugu nacyo muri Afurika yo hagati gifise ijambo, gikunda gufata uruhara mu bintu bitari bike, kandi cacuditse cyane na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, gishobora kuba gifitaniye ubucuti n'Uburusiya bukomeye, cyo kimwe na Zambia. Na Zambia muri Afurika yo mu manuko ni ibihugu bishobora gutanga ibyiyumviro bikomeye, ibyiyumviro bishobora guhurira ko n'abatari bake muri Afurika. Nawe tutovuga yuko byogenda biserukira ibihugu byose byo muri Afurika.
Kuba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika barakiruye ku mayange ku byerekeye uwo mugambi, bakaba bawakiye neza. Yamara umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres yaravuze ko bitazokoroha gutorera inyishu iciye mu mahoro ingwano muri Ukraine, nkuko abivuga we abona ngo ko impande zose uruhande rumwe rumwe rwose rubona ko rushobora gutsinda ingwano muri iki gihe. Mubivuga ku iki cyo cyimviro cya Guterres?
Icyo cyimviro cya Guterres nibaza yuko ari cyimviro kije inyuma ye yuko gene abantu benshi ibihugu byinshi byagerageje amashirahamwe kugira ngo bitore umuti iyo ngorane hagati y'Uburusiya na Ukraine bakananirwa. Bigasa nuko ngira yoba asa n'uwihebuye muri iki gihe avuga ati tubona yuko ariko haraboneka inyishu, ariko jewe ndibaza yuko burya bwa Burusiya yaba Ukraine naho bigerageza kwifata ikavuga yuko bishobora kubandanya ingwano, ndibaza yuko bitebe bitebuke nta wumenya neza ati ni muri ubu bwako uzoza canke mu kwezi neza ngahakurikira, ariko ndibaza ko ibi bihugu byose uko ari bibiri bikeneye yuko ingwano ihagarara. Hari amakuru asohoka muri ibyo bihugu yerekana yuko abantu barushe nabo batabyerekana yuko bakeneye kuyiheza iyo ngwano, ndibaza yuko bishoboka mu minsi izoza vuba yuko ibyo bihugu bibiri byerekana yuko bikeneye kwicarana bikavugana ingene iyo ngwano yohera.
Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Egide Niyonkuru. Uratwumva Egide?
Ego, amahoro neza. Dina Nairobi.
Amahoro. Mufise icyumviro ikibazo mubaza umutumire?
Ego, ndafise ikibazo mbona gantere ku ntererano kumbona ibyo biganiro bigomba kuba.
Yego.
Akavuga ati ko turaba Uburusiya na Ukraine naho ariko hariyo ntambara, twibutsa rya desperate puissance ya Amerika n'Uburusiya. Ama ikibazo fise hano amakenga none ubwo ibihugu bya Afurika bya bigiye guhuza nta kuntu byo ari bya biri ku ruhande rw'Uburusiya n'ibindi zari ku ruhande rwa Ukraine.
Ndabashimiye. Mubandanye iraheza.
Ego, ama umutumire ache anama atwindiye neje donira tubwiye ukuntu intambara ikintu yaravuye ko atubwe n'ikide yafite kugiye kurangira. Amaraga manda bazi cyaza gitoya
mubaze
naga nabate kiganiro umuntu asabukiye kiana gute mu gihe yavuye ku murongo.
Ya se ndabizi mugumye ku murongo mugabo kenshi imirongo ntitufise myinshi tuba dukeneye kurondera abandi bashobora guhamagara, ariko murashobora kudukurikirana mugiye ku kibuga cacu ca internet ku rubuga we akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Murashobora gukurikirana iki kiganiro muri umwanya kiriko kiraba.
Okay, nacho reka nacho ngubangomeze ku rubuga cyo gara nkishure.
Murakoze. Yego, murakoze.
Yego,
mu mwishure mutumire.
Yego, yabajije ngo iyo ngwano yoba yavuye kuki. Iyo ngwano icyo yavuye ko nuko inyuma yuko induze umuryango w'ibihugu bishizeho mu by'abasoviyete wasambutse mu gihugu cy'1991, Uburusiya kuko aricyo gihugu cyari gikomeye cyane muri ibyo bihugu cyaragerageje kugumana ijambo mu bihugu byari bigize uwo muryango, naho byinshi yaciye bivamo bimwe bigashaka kugira ngo bishire byizane ntibibandanye bifitanye ubushuti bukomeye n'Uburusiya, kuko bimwe byabona yuko Uburusiya aribwo babikandamiza. Iki gihugu cya Ukraine rero n'Uburusiya mu bisanzwe n'ibihugu byegeranye cyane urabye mu buryo bw'imico n'indimi zisa n'izisa. Imico muri Ukraine n'Uburusiya birasusa rwose. Ingorane zagiye kuba cyane cyane mu 2014 igihe Uburusiya bigaruriye intara yitwa Crimea. Buvuga yuko iyo ntara yamye ari Uburusiya kuva kera, ko naho umutware w'umuryango w'abasoviyete watanze iyo ntara ukayiha Ukraine mu 1958, ko mu bisanzwe yari intara y'Uburusiya uravye no muri kahise mu 1918 n'andi. Uburusiya bwaragwanye cyane n'ibindi bihugu byaba Turki bajya la Antiro Toma y'Abafaransa, Abongereza, kugira ngo Urusiya bigi ufate intara ya Crimea kuko iri ahantu hameze neza cyane hafi y'amazi amwe bita Mer Noir.
Ntabaciriyemo professeur ntabaciriyemo biravugwa ko ari Nikita Khrushchev yoba yasubije kugihe yatwara iyo ntara ko ariko baratwumviriza niko yayitanze
yayitanze cyo gihe hari umunsi mukuru wo kwibuka igihe Ukraina n'Uburusiya byunga ubumwe acha rero arayitanga mugo benshi bavuga ati yayitanze yiha Ukraina kubera nawe nyene yari wo muri Ukraina niyo yavuka Nikita Khrushchev ariko icyo gihe ntacyo byahindura kuko Ukraina na n'Uburusiya byari muri Inyo Sovietike muri umuryango w'abasoviyeti bari ntacyo byahindura ntasha byatera ariko mu nyuma niho Abarusiya bamaze kubona yuko uwo muryango w'abasoviyeti uvuyeho bavuga ati iyo ntara twagwaniye kuva imyaka n'imyaka dukeneye gusubira kuyigarurira kuko ni intara ikomeye cyane ishobora kuduha ubushobozi bwo kugira ngo dushobore kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu hafi ya kijya Mer Noir
yavuga ibahari yirabura sinzi ko cavugika
yego ikiyaga
ikiyaga cirabura Mer Noir
ikiyaga cirabura yego
hanyuma nashaka muheraheze icyo cyumviro hanyuma mwishure na Egide kuki bazo yari yavuze ngo ibihugu byo muri Afrika naho bifize umugambi w'amahoro ngo hari ingubi ihengamiye ku ruhande urunurundi yariko yibaza kwivyo bitotera ikibazo
ego ingenera heze ico kibazo ca mbere no kuvuga ko nikindi kintu catumye Burusi yabutera ingwano bwaratinye gose yuko Ukraine igomba kwinjira muri OTAN wa muryango wo kwivuna abantu bihugu byo
cyo mu buraruko bw'ibahari Atlantic ego
ego ama no kugira ngo Ukraine yinjire muri Union Europeenne njya muryango w'abanyaburaya ibyo bintu rero abarusiya cyane cyane Putin yarabitinya uko yarabonaye ko Ukraine yinjiye muri iyo miryango abanyaburaya n'abanyamerika zabashitse kwirebwiwe kandi kubera batumvikana bashora no kumukuza ku butegetsi icyo nibaza ko ari cyo kintu cya mbere cyateye ubwoba abarusiya bagaca baca rero ku kibazo kiri muri Donetsk na Luhansk intara zo muri Ukraine zibamo abantu bavuga ikirusiya Putin yavuga yuko babafata nabi kubera bavuga ikirusiya agaca amerahuza kubatabara ariko ibyo byose bigiye hamwe turabona yuko ari Uburusiya bwa Putin bwatinya yuko Ukraina icuditse n'ibihugu by'i Buraya na Amerika ishobora kuba intandaro kugira ngo ibyo bihugu byiganzire Uburusiya aho ngiye ku kibazo cya kabiri aravuga ati ibyo bihugu mbega bigiye byose bidafise inzira imwe bidashigikira igihugu kimwe kimishobora gutera ingorane je nibaza yuko imbere yuko ibyo abakuru b'ibyo bihugu bagenda i Moscow ni Kiev muri Ukraine bazogenda ndibaza neza bafise intumbero imwe kandi iyo ntumbero biraboneka hari intumbero yo guhuza abariko baragwana siyo kuvuga ngo uyu unye niwe yakoze amakosa uyu nawe niwe dushigikiye sinibaza ko ari uko biraboneka wavyi bihugu ukaraba n'intumbero byari bifise igihe haba amatora muri honi ni bihugu byagerageje kwiyubara bikagerageza kwerekana yuko birondera amahoro atabishigikiye ndibaza yuko ariyo nzira bazogerageza gushigikira uko ubundi bwo ibyo kunda ndibaza ko byogorana
ako rero sakigoro ka mbere nkuko mwari mwabivuze kimpande zitandukanye ibihugu bitandukanye kugira bigerageze gutorera inyishu iyo ngwano yo muri Ukraine ubushinwa bumaze igihe buriko buragerageza nabwo gushikiriza umugambi w'amahoro yamara intari ntumwa nabivuze mu ijambo ry'intangamarara y'ubushinwa iri mu karere k'Iburaya ejo yabonanye n'abategetsi ba Ukraine izobonana n'abategetsi b'u Burusiya nimba batazababonanye ariko mu biganiro bagiranye n'abategetsi ba Ukraine Ukraine yavuze ko umugambi wose wari wose w'amahoro uzo kwiyumvirwa ugafatwa n'agaciro ukwiriye mu gihe inteko z'u Burusiya zose zizoba zavuye muri Ukraine ntimona ko uko kudadaza kwi aba bose bari kwaragereza guhuza kitazo w'igikorwa cyoroshe mwabivuze muri make
egome si igikorwa cyoroshe biragoye ariko keshi za keshi turaze ibihugu biri mu ngwano n'igihe biri mu gutangura kuganira birushe biradadaza kuko inzira yo kudadaza no kwerekana yuko bitararuha kugira ngo bace babikengera ariko sigisigura yuko Ukraine itokwemera kuvugana no Burusiya n'igihe abasoda ba Rusiya bataba barava mu ntara zimwe za Ukraine ibyo ni ibyivuga kuko uruhande rwose rugerageza kwihagararako ariko ndibaza ko igihe hazoba hageze yuko baganira hari ibyivugiro bimwe bitazoba bigishimikiwe ko cyane ndibaza yuko ivyo abahindi ndo bakunda guca umugani ngo nta kintu gisa n'inzu iri kirasambuka nk'inzu bariko barubaka inzu iyo bariko barayubaka ari shanti wumva ngo ni inzu iri kirasambuka urumva rero abantu iyo bari mu rwanda bagerageza kwihagarara ko bakerekana yuko badatinya batararu ariko ntibisigura yuko badashobora kuvugana icyo ari cyo cyose
hanyuma ku byerekeye ibihugu byo muri Afurika biko bigerageza nabyo gushikiriza uwo mugambi w'amahoro kuba twumviriza mu babwira iki bashobora kwibaza bati iri hagati y'Uburusiya na Ukraine ntibituraba ariko turazi ko
you have $54
abarire mutubabarire turamutakaje ku murongo wa telefone mutumire turasubira tumurondere Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
igira hirya ariko mata niki nguhinyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Kombo taxi yaki
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola
Vazaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha waho muri hose kwisi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva makuru kuri radio yacu
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku mugwi w'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bitandatu bazoja mu bihugu bya Ukraine n'u Burusiya bajanye umugambi w'amahoro ugenewe kugerageza gufasha gutorera inyishu ingwano iriko ibera muri Ukraine ivyo bikaba vyatangajwe ku munsi wa kabiri w'indwi na Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa Cyril Ramaphosa yatangaje ko yavuganye ku telefone na President Putin na President Zelensky mumwe wese ukwiwe mu mpera z'indwirangiye bakaba bemeye kwakira abategetsi baserukira ibihugu bitandatu vyo muri Afrika bazoba bagiye gushikiriza umugambi w'amahoro ushobora guhagarika ingwano muri Ukraine. Ramaphosa yavuze ko ivyo baganiye ari utwigoro tw'ubutorera inyishikiye mu mahoro ingwaniro ko yihinkumbi muri Ukraine. Abategetsi bazoba ari ibihugu vya Zambia, Senegal, Congo Brazzaville, Uganda na Misiri hamwe na Afrika y'Epfo. Umutumire yagarutse ku murongo wa telefone. Nariko ndababaza ibihugu vyo muri Afrika, ivyo bihugu bitandatu bizoba bigiye gushikiriza umugambi w'amahoro ibihugu vyo Burusiya na Ukraine. Ko ariko baratwumviriza barashaka kwibaza ingwano iri kibera muri Ukraine, ingwano hagati ya Ukraine n'Uburusiya, Afrika iraba kwiki nizihe nyungu ifisemwo kuja kugerageza guhuza izo mpande zishamiranye? Mubabwire gituma
ngome ibihugu bya Afrika turazi yuko byagize ingorane cyane inyuma yuko iyo ngwano itanguye. Ibihugu byinshi byo muri Afrika biragumye ko byasubira cyane muri Ukraine na Ukraine, cyane cyane ibintu bijanye ibifungurwa by'intete tuvuge ingano muzi ifu yazo ivamo imikate n'ibindi. Ibihugu byinshi byarasumira hariya, nicyo gituma ubunye hari ibihugu bavuga ko bishobora kugira ingorane y'inzara ikomeye cyane kubera bitagishobora gusumira muri ibyo bihugu. Washaka mbere umukuru wa Senegal ari wazoba arimo muri aba bantu enda mu Burusiya agerageza kugusigurira Putin yuko iyo ngwano itera ingorane cyane mu bintu by'ubudandaje muri Afrika, kubera abanyafurika bahora basubira cyane mu Burusiya no muri Ukraine. N'ibintu biboneka cyane washaka mbere uravye n'abantu barabi ibyitunga ku isi baravuga ko Afrika yahumbye cyane kubera iyo ngwano iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Théogène itanga ishaka kuratwumva.
Ndabumva.
Uduhamagaye uri he?
Nakurikirana ndi muri Congo n'Urukivu aho bita Igoma.
Ufise ikimvire shikiriza canke ikibazo ubaza? Wakwigirayo gatoyi? Wakwigirayo hari ibintu bivugira inyuma canke ugabanye nimba hari radio? Ushikiriza ikimviro canke ikibazo?
Ndi mu kazi niyo mpamvu ari moto zije zitambuka ku muhanda hafi y'akazi.
Yego, mushikiriza ikimviro canke ikibazo?
Nda kibazo rwose.
Mushikiriza ikimviro canyu canke ikibazo mufise?
Icyumviro nashaka nje kumenya ko ba perezida bashaka kwerekeza iyo muri Burusiya ngamenya wenda hari ubushobozi abafite nimba ari cyo barabigera nk'inani ubushobozi nari kubasabira gusa kuzagira amahirwe masa.
Ndabashimiye. Arabajije Théogène ko hari ubushobozi baba bafise abo bategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bitandatu bazoja mu bihugu bya Ukraine n'Uburusiya bivuga kwi?
Ubushobozi bibazo bafise nubwo no kubonda bashobora gushikira abo bategetsi baravyemeye bose ntawabyase, yaba Putin agaze Uburusiya cyangwa Zelensky muri Ukraine, baravuze bose ko bazokwakira abategetsi kandi bakumviriza ibyo babariye. Icyo nacyone n'ubushobozi budasanzwe, kuko burya iyo ufise ijambo utekeye cyane cyane ijambo ry'amahoro abantu urishiriye bakemera ko bazoryakira, nibaza ko ari intambwe ikomeye cyane. Ni n'intambwe yerekana yuko ibyo bihugu byose naho byogerageza kwihagarara ko birakeneye amahoro nabyo. Uko ingwano ikintu kigoye cyane, ingwano hagati y'ibihugu ikinabyerekana niyo uravye kahise k'ibihugu ku isi tuva ingwano ya kabiri y'isi yose iheze, dusanga ibihugu bitagwana cyane hagati yabyo. Ingwano zabaye hagati y'ibihugu nyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose usanga ari nkeyi cyane, ahubwo ingwano zari zikomeye ziriho nubu ari ingwano ziri hagati indani mu bihugu kubera buga ingwano hagati y'ibihugu n'ingwano ibabaza cyane kandi ivuna kubera bakoresha amahera menshi hapfa abantu benshi hapfa ibintu by'akamaro byinshi ibaza ko ibyo bihugu bibiri nabo bikerekana ko bikeneye kuvugana bigezaho nabyo bisaba bikavugana.
Naho kuba uwo mugambi w'ivyo bihugu vyo muri Afrika umugambi w'amahoro ukwegereza guhagarika ingwano muri Ukraine wakiwe bitanyuzwe mu buryo butanyuzwe cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bitabike by'Iburaya kuri uwo mugambi bivuze iki mu bivuga kwi
ibintu biboneka gose kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'Iburaya uburengerazuba byo byashyizeho bihagaze bivuga ko bishyigikiye Ukraine ko bigwanya Uburusiya abona ko Uburusiya bwakoze ikintu kidakogwa bwagiye gusotora igihugu cigenga. Ibyo rero muri Afrika ibihugu byo muri Afrika bishyigikiye Ukraine ku buryo buboneka cyane ni bike gose ahubwo byinshi abanyaburaya n'abanyamerika babona ko byoba byegereye Uburusiya kubera iki kubera muri kahise Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari ziganzwemo n'Uburusiya zari zisa ubushuti budasanzwe n'ibihugu byo muri Afurika ni nacyo gituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'Iburaya bw'uburengerazuba bitemera cyane yuko ibihugu byo muri Afurika ataho bihagaze kenshi babona yuko begereye cyane Uburusiya nk'uyu muperezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa murabona yuko bagerageza kuvuga yuko ari umuntu ari inyuma y'Uburusiya bufasha yoba yaranagurishije yarahaye ibirwanisho Abarusiya ejo bundi navuze ibyo userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yavuze Pretoria hari n'ikindi kintu cyabaye mu minsi yahera cyerekana yuko Afurika y'Epfo isa n'iyegereye cyane Uburusiya ni imyimenyerezo ya gisirikare yabaye yabo muri Afurika y'Epfo abashinwa n'abarusiya ni ibintu byerekana rero yuko ibihugu bimwe bifise intumbero idahumuriza abantu bashigikiye Ukraine.
Ukraine yaranarondeye nibaza gushika ubu ntibirashoboka gushikiriza ijambo umuryango w'ubumwe bwa Afrika ariko ntivyakunze ivyo nibaza muri cyo cyumviro mwavuga ko bishobora gutuma abategetsi ba Ukraine bagira amazinda kuvyerekeye umugambi w'amahoro w'ibihugu vya muri Afrika mubibona gute
ego me ivyo birashobora gutera amazinda kuko abo muri Ukraine hariho n'abantu baje tubwe bamwe batagwanira ivyo gutwara amwe bita muri societe civile harimo basa n'abarongoye n'umwari bo muri kaminuza yigisha ibintu bya politiki yagiye muri Afrika DCD Afrika y'Epfo bagerageza kuvuga ati turabasabye n'ukuri muvi inyuma y'Uburusiya kuko murabona mu kwezi k'umunani hazoba inama imwe y'ibihugu biriko biratera imbere cyane mu by'ubutunzi BRICS izobera muri Afrika y'Epfo akavuga ati turabasabye ntimuze mu mwakire muri abo bategetsi uko murazi yuko twasabye yuko igihugu cyose cyo mubona asohotse Uburusiya cyo mufata kikamushikiriza ya sentare CPI ariko gushika ubu Afurika y'Epfo ntiratanga icyumviro cyayo ngo bivuge ati ntituzomwakire kandi noneho turazi yuko byigeze kuba yari perezida wa Sudani yari kararondegwa na CPI aragenda muri Afurika y'Epfo arashika baramwakira murumva rero kenshi inyungu z'ibihugu zisa n'izija hejuru y'amategeko amwe amwe cyane cyane amategeko aciye mu nzira nka zijya za CPI n'ibindi.
Bizumuremyi Eli aratwakuye ku murongo wa telefone uratwumva?
Ego
uhamagaye urihe Eli?
Je ndi muri Kenya.
Ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza ubishikirize?
Jewe nabaza nyene umutumire ku byerekeye ikibazo cyawe cy'Uburusiya na Ukraine
mugishikirize.
ama nabaza ati none kubera iki intambara yo muri sana Ukraine yanze guhagarika yanze guhagara kandi ari ibihugu rutura ku isi byafata ingingo mugabo Ukraine ikaba ibasha ikubitikwa no Burusiya biva kuki ama ukerekeye kuca mu icyo bihugu navyo nk'igihugu cyo kwakira Putin vraiment je kubyo numva aba yona amayora mukibaye je numva batomwakira kuko prema no mugize banaba ariko ahotera abantu bishwa bazira karenga
murakoze eri
yego
umumwishura mutumire
aza sizi ko umwishura
yego umumwishure
yego nibaza yuko ikintu gitumi ingwano idahagarara vuba nuko ari ingwano iri mu ishavu ryinshi yabivuze ati ibintu Burusiya bwakoze ntibisanzwe kugira ngo bugende butere igihugu cigenga ibintu biteye ishavu iyo ni aho niho hahagaze Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo muri mu Burayi bw'Uburengerazuba kandi umuntu akurikije ayo mategeko agenga ibihugu ku isi yovuga yuko Urusiya n'ukuri bakoze ibintu bidashoboka mugo buhindishije ukaraba Abarusiya nabo uko babona ibintu bamwe nkabegereye intwaro ya Putin bavuga bati ibihugu vya Burayi bw'Uburengerazuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira dusotora cyane kuko burya igihe Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zasambuka Abarusiya barigeze gusaba yuko bobinjiza muri OTAN irya muryango wo kwivuna basi w'ibihugu vya Buraya b'Uburengerazuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivyo bihugu biranka baravuga ati ntidushobora kubinjizamo ko ari ibintu mudakwije hama rero baravuga mu nyuma bati none tutinjiyemo naho ko mbona atangwano y'amayideoloji kiriho y'ivyumviro vya politike ko twebwe umuryango twari dufiteho kwivuna basi pacte de Varsovie twawufuse ukavaho uyo ico coco nticovaho ca OTAN abatoya turacagikeneye mukigikeneye rero mudutabare ntikibandane gitwara ibihugu bitwegereye cinjigwamo n'ibihugu bitwegereye barasa n'abavyemeye ariko ntibabyubahiriye ni nacyo gituma kubona za Polonye za Hongri n'ibindi bihugu byarinjiye muri OTAN ntibyaryoheye Burusiya Uburusiya bukaguma bwidoga hageze kuri Ukraine rero niho bavuga ati aho barashitse baje bagashika muri Ukraine hafi y'Uburusiya ni ukuvuga yuko intwaro yariho ari intwaro ya Putin yumva yuko iri mu ngorane ni nacyo gituma n'Abarusiya bamwe begereye Putin nibaza yuko bafise ishavu cyane babona yuko gushigikira Ukraine muri ingwano ari ukugwanya Uburusiya ari nacyo gituma ingwano irimo ishavu ryinshi cyane haba ku Barusiya haba no ku bantu bo muri Ukraine ariko nibaza yuko mu minsi izoza sinzi igihe icyo ari cyo ariko ndabona yuko benshi batanguye kugira ubwoba bakavuga bati ingwano nihagarare kuko burya n'ibihugu bya Amerika canke Burayi bw'Uburengerazuba biraronka ingorane cyane muri bintu by'ubudandaji n'ibindi uravye ibi vya gaz naturel uravye igiciro cya petrole n'ibindi ukabona yuko inshurikizi z'ingwano naho bamwe bibaza ngo n'Uburusiya buzomererwa nabi cyane buzoharirwa ivomo ubu n'ibihugu byatoye ibihano ku Burusiya biriko biragira ingorane zidasanzwe ari nacyo gituma nibaza yuko mu minsi iza benshi bazobona yuko ingwano ikwiye guhera yuko abantu boja hamwe bakavugana ingene yohera
mwariko muravuga ku ruhande rw'Uburusiya rutanga ko rwari rwemerewe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi na Amerika inyuma yuko icyaza ari ubumwe bwa Soviet isenyutse ko batazotera basotera begereza imbibe y'Uburusiya ariko ku ruhande rwa Ukraine nabo baravuga bati twari dufite ibigwanisho ruhonyanganda twarabitanze duhumurijwe n'Uburusiya ko butazodutera none birabaye kandi cyo gihe Ukraine yibaza ko ihawe ihumurijwe n'ibyo bihugu byo mu burengero bw'isi na Amerika nibintu bigoye cyane kubijyanye n'uruhande rwa Ukraine mu bibona gute
ego n'ukuri jewe nanje mu bisanzwe jewe nize muri Ukraine niyo nagize universite Kiev niho nize muri universite yigisha iby'imigende yane y'ibihugu ariko naho niga muri Ukraine cyo gihe Uburusiya na Ukraine byari bigicuditse cyane ntangorane zari bwabe byari bihugu ubona ko bivukana bisangiye ibintu byinshi bifite imigenderanire myiza cyane ibintu rero byagiye birahinduka uko harageze igihe Perezida Putin wamenga abona yuko ibihugu byo muri Uburayi bw'Uburengerazuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikengera Uburusiya ari nacyo gituma mu gihe cy'ibihumbi bibiri bavuga ngo mu nyandiko nyinshi zaba ku migenderanire y'ibihugu bavuga ngo Russia is back bavuga ko Uburusiya bugarutse kuba igihugu kigomba kubahwa kitagomba kurabwa nk'igihugu kibayabaye ari nacyo gituma mubona Putin yagerageje kugira politike irimo inguvu cyane agomba kwerekana kwa igihugu cy'Uburusiya kizo kwiganzura umuntu wese agomba kukiganza benshi rero nko mu baraba iby'imigenderanire y'ibihugu n'i Buraya hariho abantu ndiko ndaraba cyane cyane uyu ikiganiro cyatanzwe i Davos n'uyu yahora atwara minisiteri y'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu Ali Kissinger yavuga ati ntitushavuze Uburusiya uko tubushavuje bushobora kugenda bukunga ubumwe cyane n'abashinwa bakanibagira ko ari abanyaburaya abandi banyaburaya ariko tubiyegereje abantu b'i Buraya nabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abarusiya dufitanye ubucuti bwinshi kurusha abashinwa ati kandi twashobora kubyiyegereza bukanaheba n'iyo ngwano iri kiraba kuko cyane cyane iyo ngwano irategwa n'ishavu cyane abarusiya bafise by'uko umengo barakengerwa n'ibihugu byo mu Buraya bw'Uburengerazuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Jean ndaba rushimana uratwumva Jean
ndawumva cyane
uri he Jean
wi ndawumva cyane
uhamagaye uri he
ndi i Burundi i Bujumbura
eke yumviro ikibazo munyarutse
ego twaje tubaze ku ntambara iri hagati ya Ukraine n'u Burusiya
mubaze
ego
mubaze turabumva nimubaze turabumva
ese kubera iki Uburusiya butuhagarika ijya ntambara ese nka Amerika cyangwa se ONU yobera niwe no guhagarika Uburusiya bakoze
murakoze mu mwishure mutumire
yego abajije ati Uburusiya buzohagarika ijya ntambara
yego
ego Uburusiya nibaza yuko buzogera igihe bukabona kwijya ntambara ikeneye guhagarara nditwokangwa n'ingene ibyo bihugu bibiri bya Uburusiya cyangwa Ukraine bigerageza kwerekana ko bidatinya kubandanya intambara bigerageza kwerekana yuko bizobandanya bigwana harya birarushe igihe hazogera ntawuzi neza umunsi n'isaha mugabo ko ibihugu byinshi bitanguye kuzabiranja n'ibihugu bya Afurika byahora bikengerwa umengo nta jambo bigira ku isi bikaba bihagurutse bikagenda kandi bakemera ko babyaki nibaza ko biri mu bintu byerekana yuko iyo ntambara igeze guhera hanyuma tuze ikindi kibazo yabajije abajije ati ariko Loni yoba yohagarika Uburusiya
ngo na Amerika
ngo na Amerika Amerika ko yoshobora guhagarika Uburusiya
yego nibyo yabajije ngo na ONU
ego ico rero ni ikintu kigoye cyane kuko murabona nko muri Conseil de Securite ijya nama y'ibihugu bikomeye rutura ku isi irimo ibihugu bitanu Uburusiya Amerika Ubushinwa Ubufaransa n'Ubwongereza ibyo bihugu bitanu igihugu cyose gifise ubushobozi bwo kwanga icyumviro gitazwe muri iyo nama naho cyo bari igihugu kimwe icyo cyumviro ntigishobora kurengana ivyo ni ibintu byashizweho kuva muri 1945 gushika ubu harigeze kuba inzira yo kugira ngo babihindure muri Loni biranga kubera ibihugu rutura nyene bitinya yuko ibindi bihugu byo kwinjira muri iyo nama hamwe ubushobozi bwabo bukagabanwa ariko gushika ubu ntibishoboka hajya Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho zoza kuvuga ikintu ubwe isaba muri iyo nama kigwanya Uburusiya Uburusiya burashaka kucanga kandi burafise ubwo burenganzira bwo kuvana Loni rero burya Loni n'umuryango uganzwa n'ibihugu nta bwigenge bwa Loni ifise inyuma y'ibihugu biganza cyane cyane nijya bitanu biganza isi biri mu nama nkuru ya Loni ijya Assemble Generale nayo ya Nations Unies irimo tuvuga isa n'inama nshingamateka y'isi yose ijya nayo irimo ibihugu byinshi usanga bitagira aho bihagaze muri iyo ngwara yo hagati y'Uburusiya na Ukraine usanga hari bishigikiye Ukraine hari n'ibindi bishigikiye Uburusiya byogorana gose kugira ngo hafatwe ingingo muri Loni yo kwirukana Uburusiya Uburusiya nabwo burafisa bushigikiye ku isi kandi bugerageza muri diplomasi yabwo n'ubu Abarusiya bagerageza kwirukaga ku isi yose kugira baronke abantu babashigikiye
tugarutse ku vyerekeye inyungu z'ibihugu cyane cyane by'ibihangange mu makungu ibyo no kwita geopolitique mwariko muravuga Uburusiya ko Putin yagerageje kusubira kubugarura akabuhesha igihagararo nk'ico bwari bufise mu gihe cy'abasoviet ariko hari nabandi abitegereza ibintu bavuga ko imigambi yashaka gushika ko ahubwo ashobora kuronka igihushane cyayo mu gihe twariko turavuga nk'iyo ngwano iyo muri Ukraine ibitero Uburusiya bwagize muri Ukraine byatumye hari ibihugu bitari bifise aho bihengamiye byaciye bibona ko Ukraine ifashwe navyo bishobora gushikirwa bitari muri OTAN aho hari ubu Sweden na Finland Finland ikabimaze kwinjira u Sweden bukaba burindiye kwinjira muri OTAN niko mubibona ko ashobora kuba yaharuye nabi biharuro
ego ivyo nivyo ivyo Putin ya yagerageje gushika ko ryabishitse ko byose kandi n'ubu nariko ndavuga nti birashoboka ko mu minsi za hashobora kuba kumvikana hagati y'ibyo bihugu kugira ngo anihera hamwe iyo ngwano yohera sinibaza yuko Putin ashobora kubandanya atwara Uburusiya nk'imbere ashobora no ashobora no guca ubutegetsi bw'umwiyaka hashobora kuba hariho abantu hagati mu Burusiya bashabuzwe n'ingwano hagati y'abantu basa n'abavukana murumva ingwano bugiye umuntu ayitanguye ntabazi ngenera ntabazi n'inkurikizi zayo ivyo muvuze kuri Sweden na Finland ni ukuri kugaragara uko ivyo bihugu byaciye bifata inzira yo kwegera
You have $90.12 remaining in your account. Please enter the telephone number you wish to dial now, or press star zero to recharge. And here's the main menu.
Turamubuze ku murongo wa telefone. Turiko tuvuga mu kiganiro muri sanga ku vyerekeye ubutumwa bwerekeye amahoro abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika b'ibihugu bitandatu byo muri Afrika bazojana mu Burusiya na Ukraine kugira bagerageze gufasha gutorera inyishu ikiye mu mahoro ingwano yo muri Ukraine iyo nkuru ikaba yatangajwe ku munsi wa kabiri w'indwi na president wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa Ramaphosa yatangaje ko yavuganye ku telefone na president Putin na president Zelensky umwe wese ukwiwe mu mpera z'indwi irangiye bakaba bemeye kwakira abo bategetsi baserukira ibihugu bitandatu byo muri Afrika bazaba bagiye gushikiriza umugambi w'amahoro ushobora guhagarika ingwano muri Ukraine aho bategetse ibyo bihugu bitandatu bakaba ibyo bihugu ari Zambia, Senegal, Congo Brazzaville, Uganda, Misiri hamwe na Afrika y'Epfo. Cyril Ramaphosa, president wa Afrika y'Epfo akaba yatangaje ko president Putin na Zelensky babahaye uburenganzira bwo kwitegurira ugo rugendo. Umushikiranganje w'imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje uno musi kwa kane ko abo bategetsi bazogendera ivyo bihugu mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu canke mu ntango z'ukwezi kwindwi. Hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru uno musi kwa kane yatangaje ko igihugu ciwe cifuza kumviriza intererano ya Afrika. Icyo gihe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres yaciriwe ku mayange ku byerekeye urugendo rwabo bategetse ibihugu bitandatu byo muri Afrika yarakiye neza uwo mugambi. Ubushinwa icyo kindi gihugu kiriko kigerageza guhuza mu biganiro vy'amahoro hagati y'Urusiya na Ukraine. Ubushinwa bwashikirije umugambi w'amahoro mu kwezi kwa kabiri. Intumwa y'Ubushinwa ikaba iri kigendera Urusiya na Ukraine muri nyindwi yabonanye ejo ku munsi wa gatatu n'abategetsi ba Ukraine. Mukiganiro muri sanga tukaba rero twatumiye Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye politike n'imigenderanire y'ibihugu kuri kaminuza y'Uburundi akaba ari Bujumbura. Mutumire wagarutse ubuhinga bw'ivyuma mirongo ya telefone iragorana. Nashaka ndababaze imbere ko dusezerana kuba Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko badashaka cyane cyane igihugu ciwe nico ariko avugira gusubira kuba urubuga rwo guhiganwa hagati y'ibihugu by'ibihangange ku isi. Afrika yo bigomba isubire kuba urubuga rwo guhiganirwa hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange nk'uko byigeze kuba igihe cya kera cy'imishyamirano hagati y'ibihugu byo mu rengero rw'isi na Amerika n'icyahoze cyitwa Abasoviyeti cyangwa ubu ibintu biratandukanye.
Ubu unye birasusa ntibisa kuko Afrika irashobora kuba urubuga rwo gushamirana rw'ibihugu by'ibihangange ku byerekeye ubutunzi kubera Afrika irafite ubutunzi cyane mu byerekeye by'ubutare n'ibindi bintu bishobora gukoreshwa mu mahinguriro. Kubera Afrika ishobora kubera ko amaproje menshi yo kwiteza imbere, Afrika ni nini, Afrika iracyakeneye imigambi myinshi, ibintu byo kubaka by'amabarabara, amagari ya moshi, ibintu byinshi bishobora kubakwa ngaha. Afrika ifise abantu bakiri bato benshi, ibice 60% by'Abanyafrika ni abantu bafise imyaka iri munsi ya 25 bashobora gukora mu mahinguriro mu bintu byo gucukura ubutare n'ibindi byinshi. Irashobora kuba urubuga mugabo mu buryo bw'ubutunzi, kandi byaratanguye biraboneka yuko ibihugu byinshi ruhangange bigwanira Afrika.
Kuba hazoba inama hagati y'Uburusiya na Afrika mu kwezi kwindwi, mubona ibihugu byo muri Afrika ukuntu ibihugu by'ibihangange biriko bigerageza kumiganira Afrika mwako muravuga kubera amatungo ari munsi y'ubutaka, nikihe muri make imbere ko turangiza Abanyafrika bokura muri uko guhiganwa ku nyungu nabo zabo kuko ibihugu byose byo ku isi bigendera ku nyungu zabo?
Ego no kuvuga uko kuri Afrika bogerageza kwisuganya kugira habe intwaro nziza muri Afrika, haba mahoro kuko naho twarara turatunga gute ata mahoro ariho ubutunzi hashobora tumarira. Icya kabiri naco ni ukutagira aho twegamira, abantu bose baje tukabakira mugo bakatwubahiriza, bakubahiriza amategeko yacu, bakanubahiriza amasezerano tugiranye, amasezerano agerageza gushigikira ubwigenge bwacu muri Afrika.
Muri ijambo rimwe muri make turacasigaje nk'umunota, Afrika mwariko muravuga izo nyungu za Afrika iyo tegereza kuniganira nayo kugira igire ijambo ku rubuga mpuzamakungu. Hari ikimbiro cya nyuma mufise kuba ariko baratwumviriza kuri iki kiganiro turiko turagira ku bijanye n'Uburusiya na Ukraine n'akarere ka Afrika?
Egome ikiyumviro nagomba gutanga ubwa nyuma nuko Afrika yogerageza cyane cyane gukomeza ibintu byo kwigisha abantu bakiri bato. Aba navuze ko abantu bafise imyaka munsi ya 25 aribo benshi, ari 60% kandi muri Afrika ni muri yarde n'amamiliyoni 300 y'Abanyafrika.
Murakoze.
Ni ukuvuga bo kwiga kugira ngo bige ingene bazoteza imbere Afrika.
Turabashimiye cyane. Yari umutumire wacu Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye politike n'imigenderanire y'ibihugu kuri kaminuza ya Burundi ari Bujumbura. Tubako tuvuga ku mugambi w'amahoro uzoshikirizwa n'ibihugu byo muri Afrika kubijanye n'intambara muri Ukraine. Tukaba dushimire umutumire, dushimire n'abakurikiranye iki kiganiro bashobora guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro. Namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, tubasezeye tubifuza ibihe byiza tubatubira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mu kurindira mugire ibihe byiza.